Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Abagize inama nshingamateka y'u Rwanda batoye integuro y'itegeko ryemeza amasezerano yo kuzana muri ico gihugu bamwe mu bimukira n'abasaba ubuhungiro bari mu Bwongereza.
Hari n'abagaragaje yuko bashobora kuba batifuza kuza, nk'abo bantu baba batabyifuza kuza mu Rwanda, kandi ubundi bavuga ko agomba kubatana mu Rwanda. Ibi byose mwabifatamo gute?
Uyu ni Depute Frank Habineza wo mu mugambwe Green Party.
Inyungu zo bagisobanura ndumva biri mu busesenguzi, ibyo ntabwo nabisobanura, nasobanura gusa biri mu masezerano n'impamvu yayo ko twagiye tugirana ibiganiro.
Uyu nawe ni Emmanuel ubwira Shebuja n'umushikiranganje ajeje ubutungane mu Rwanda. Izindi mpaka zavugiye mu nama nshingamateka y'u Rwanda kuri ino nteguro y'itegeko murazumva handi hato. Mu ntara ya Kivu y'Epfo, abari mu mashirahamwe adakiranira inyungu za politike mu gisagara cha Uvira basubiriye gukora imyerekano yo gusaba ko ibarabara rihuza Kongo n'u Burundi risanugwa. Ubwongereza bwafatiye ibindi bihano abantu n'amashirahamwe 8 akorana n'u Burusiya. President wa Amerika Joe Biden yahebeye amadeni abanyeshuri bagera ku 153 na madeni basavye biga za kaminuza. Idoni Diano makuru yose ni mukanyi sase musangwe ikaze nshuti bakunzi bacu. Nongere ndabahe mwiriwe nikaze. Kenya yafashe ingingo yo kutarihisha amafaranga yo kwinjira muri ico gihugu abafise passeport zo muri Afrika y'Epfo no mu bindi bihugu bitandatu vyo muri Afrika. Ningingo ikurikiye imyidogo y'abari biyamirije umugambi w'ico gihugu wo kurihisha amadolari 30 ku ngenzi zitandukanye harimo izikomoka ku mugabane wa Afrika. Fidel Nyongabo aratubwira ibindi.
Ingingo igenewe kunagura igisata cy'ingenzi no korohereza abakora imirimo y'ubudandaji muri icyo gihugu. Imbere yaho abantu bose bafise ibitabo by'inzira byo mu mahanga bategerezwa kuriha amafaranga ya visa. Yamari iyo ngingo ya leta ya Kenya yari yaranebaguwe bikomeye n'abavuga ko ikiguzi cya visa cyari umurengera. Ibihugu bitazoriha ayo mafaranga ni Afrika y'Epfo, Congo Brazzaville, Amazinga ya Komo, Mozambique n'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko EAC. San Marino, igihugu cya gatatu mu buto ku mugabane w'Uburaya, nicyo kindi kiri ku rutonde rw'ivyakuweko ayo mafaranga. Yamara abagira ingendo baturuka muri ivyo bihugu bazotegerezwa kuronka urwandiko rucishijwe mu buhinga bwa none ruzobarekurira kwinjira muri Kenya ruzomara iminsi 90.
Fidela urakoze tutubwira ivya president wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden yafuse amadeni y'abanyamerika barenga 153 bafashe kugira ngo bige muri za kaminuza.
President Joe Biden kuri uyu wa gatatu yavuze ko mu gihe urupapuro rw'umutsindo rwo muri kaminuza ruha uwururonse uburenganzira bwo kugira ubuzima bwiza kurushiriza, kenshi bisaba amafaranga menshi cyane kugira umuntu aruronke. President Joe Biden yabitangaje muri leta ya California aho yavuze ko azofuta amadeni y'abanyeshuri bagira ku 153. President Joe Biden agira ati:
"Starting today we're canceling school. Uyu munsi dukuyeho imyenda y'abanyeshuri yafashwe mu buryo bwiza bamaze imyaka igera kuri 10 bariha. Mu gihe baba barafashe imyenda iri munsi 12,000 by'amadolari, iyo myenda ikuweho."
Joe Biden yatangaje ko azoshimikira ku vyerekeye gutorera inyishu ikibazo cy'amadeni abanyeshuri bafashe biga mu za kaminuza muri Amerika. Leta ya President Biden ejo kuwa gatatu yaratanguye kurungikira bamwe mu basavye amadeni ubutumwa kuri email bwo kubamenyesha ko uyo mugambi wa leta yiwe uzobabera ingirakamaro. Uyo mugambi wo kubakura kw'amadeni wiswe Save. Muri iki gihe Joe Biden ari mu gikorwa cyo kwiyamamaza kugira asubire yitoze mu mabanga y'umukuru w'igihugu.
Mu makuru y'intambara y'Uburusiya na Ukraine ubwongereza bwatangaje ibihano bishasha bitari bike bwafatiye Uburusiya bwafashe ivyo bihano mu ntumbero yo kwibuka imyaka ibiri heze Uburusiya butanguye kugaba ibitero muri Ukraine iyo myaka ibiri izorumana neza mu mpera z'inondwi ibindi kuri no nkuru kandi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Iyo myaka ibiri izokwira neza ku itariki 24 iyo ku kwezi kwa kabiri ivyo bihano ubwongereza bwafatiye Uburusiya vyerekeye abantu n'amasosiyete 8 akora ibigwanisho telefone n'imashini nyabwonko abagurisha ubutare bw'umwakaka n'ibitoro. Ivyo bihano bigenewe kugabanya ibigwanisho no guhagarika amafaranga Prezida Putin akoresha mu ngwano muri Ukraine nk'uko bitangazwa n'ibiro vy'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'ubwongereza. Umushikiranganji bujejwe imigenderanire w'ubwongereza David Cameron yatangaje ko ivyo bihano bizotuma Uburusiya udashobora kubandanya ingwano muri Ukraine, avuga ko ikiye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Umushikiranganji Cameron yavuze ko amakunga akiri hamwe mu gushigikira Ukraine imyaka ibiri nyuma y'uko ico gihugu gitewe n'Uburusiya. Yatangaje ko amakunga agiye hamwe atazorekurira umutegetsi atwazagaho toro gutsinda, kandi ko amakunga azobandanya gushigikira Ukraine igihe cyose bizofata mu rugamba rwayo rwo guharanira intwaro ya demokrasi. Kushika ubu ubwongereza buramaze gufatira ibihano Uburusiya abantu amasosiyete n'amashyirahamwe ashika ku 200,000 mu mugambi w'ibihano byafatiwe Uburusiya.
Indege z'ingwano za Israel zagavye ibitero mu gisagara ca Rafah muri Palestina bisenyura amazu atari make. Abahaba bavuze ko baraye batagohetse kandi ko atabitero bikomeye nk'ivyo bari bwabone. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Frederic Mundikije.
Ivyo bitero vyabaye kandi mu gihe umukuru wa Hamas ari mu rugendo i Cairo mu Misiri mu iganiro abanyagirwa muri Gaza barizeye ko bizotanga agahingwe kazotuma ibitero bikomeye kuri ico gisagara Israeli ifite umugambi wo gukora bitaba. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu ntara Gaza batangaje ko abantu 97 basize ubuzima muri ivyo bitero mu gihe abandi 130 bakomeretse cyane. Yamara hari n'abataratorwa bashobora kuba baguye ko n'impome. Vyongeye umusigiti uzwi cyane Al-Faruq nawe nyene warasambuwe n'ivyo bitero. Izari cyatangaje ko kizokora ibitero simusiga mu ntaragaza naho amakungu arimo igihugu cyuditse cy'Amerika yabandanije guhanura ko ibitero nk'ivyo bishobora guhitana abantu isinzi. Ibiganiro byo guhagarika ingwano ntaco vyavuyemo mu ndwi iheze nyuma yaho Israeli yankiye umugambi w'agahengwe wari washikirijwe na Hamas n'umugambi wasaba ko hoba gahengwe kamezi ane n'inusu koshikana impande zombi ku masezerano yo guhagarika ingwano.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose baduteguriye bakabaheje kudushikiriza. Ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu Rwanda tubabwira iby'umugambi w'abimukira bashobora kuvanwa mu Bwongereza batwagwa muri ico gihugu. Mu Rwanda inama nshinga mateka uno munsi yagiye impaka ku masezerano yo kurungika muri ico gihugu abimukira n'abasaba ubuhunzi bazova mu Bwongereza. N'ingingo itavugwa ko rumwe n'impande zitandukanye mu gihugu c'Ubwongereza. Eric Bagirubusa yabikurikiranye.
Mu gihe cyo gutora uyu mushinga abadepite babiri bawanze abandi babiri barifata 58 barawemeza. Ni nyuma yo kumva isobanura mpamvu y'uyu mushinga bagejejweho na Bwana Emmanuel Ugira Shebuja, Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya Leta.
Ndatekereza ko bagize inteko ishinga amategeko mwumva neza impamvu u Rwanda rwagiye muri aya masezerano. Abanyarwanda dufite amateka kuba abenshi muri twe twarabaye impunzi mu bihugu bitandukanye, ariko kandi dufite n'amateka yo kuba twaracyuye impunzi nyinshi z'Abanyarwanda mu gihe gito. Tukaba rero twarasanze tugomba gutanga umusanzu mu gukemura ibibazo by'impunzi n'abimukira ahandi muri Afurika ndetse no mu isi yose.
Mu badepite 12 bagize icyo bavuga kuri uyu mushinga w'itegeko, babiri gusa nibo bagaragaje icyo bafata nk'impungenge bibaza impamvu Ubwongereza bwanze kwakira babuganye babuhungiraho bugahitamo kubohereza mu Rwanda. Depute Frank Habineza yabimburiye abandi.
Nabonaga abantu bari mu Bwongereza atari abantu bavuga yuko babuze aho bajya, habo bari bari muri Libya kubera ko bo bari bageze mu Bwongereza cyangwa se bagezeyo, kandi amategeko agateganya yuko umuntu cyo kuyagezemo cyo gifite inshingano yo kumwakira nkumva yuko zizari inshingano cyangwa ari inshingano z'igihugu cy'u Rwanda zo kubakira zitagombye kuzana izo nshingano kuri Leta y'u Rwanda. Nubwo Leta y'u Rwanda ari byiza byinshi yakoze cyangwa se gikora, kumva ko inshingano z'Ubwongereza zitagombye kwikura umutwaro wabyo muri Leta y'u Rwanda.
Iyi ntumwa ya rubanda yanabajije ibindi bibazo Minisitiri w'Ubutabera wari uhagarariye Leta y'u Rwanda kuri uyu mushinga.
Dusukurikira mu itangazamakuru yo mu Bwongereza, hari n'abagaragaje yuko bashobora kuba batifuza kuza nk'abo bantu baba batabyifuza kuza mu Rwanda. Karubuniza kuvuga ko ugomba kubazana mu Rwanda, ibyo byose mwabifatamo gute?
Ni ibibazo Minisitiri yavuze ko bimwe muri byo nta bisubizo bifiteho.
Inyungu zo wagisobanura ndumva biri mu busesenguzi, ibyo ntabwo nabisobanura nasobanura gusa ibiri mu masezerano n'impamvu yayo ko twagiye tugirana ibiganiro, ariko nta na rimwe twigeze tujya mu byo mwavuze n'ibintu abantu bashobora gusesengura, ariko byo wenda ntabwo ari imwe mu mpamvu yatumye tujya muri aya masezerano. Impamvu ni ugusubiza icyo kibazo cyugarije isi.
Bitandukanye na Depite Germaine Mukabarisa, Depite Odette Uwamariya n'abandi bagenzi babo bavuze nta mpungenge na nkeya bagaragaza kuri iyi gahunda. Hari n'abagaragaje ko ahubwo kuri bo byabatindiye.
Nyakuba Speaker, nashimishijwe by'umwihariko nuko muri uyu mushinga cyangwa se muri aya masezerano hagaragaza ko abazaza bazaba integrated muri sosiyete nyarwanda. Tukaba tugaragaza ko twiteguye cyane kubakira, kuko ibyo dukoze birenze amategeko, ahubwo ni igikorwa dukoresheje umutima ukunze.
Ariko by'umwihariko nagira ngo nshimire yuko guverinoma y'u Rwanda yemeye kujya muri ubu bufatanye, kubera yuko abanyarwanda tuzi umubabaro wo kubura uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndetse n'uburyo iyo habaye ibibazo nk'ibyo imibereho y'ikiremwamuntu ihungabana.
Umundi mudepite wa kabiri utanyuzwe n'aya masezerano yo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda, mu bisobanuro yasabye Minisitiri w'Ubutabera n'Intumwa Nkuru ya Leta, ni Jean-Claude Ntezimana, akibaza ku buryo Ubwongereza bwashoyemo ingengo y'imari
nyuma yo kuvuga ko batabakiriye, bakavuga ko bagomba no gutanga n'amafaranga yo kubafasha. Nkibaza impamvu aya mafaranga batanga kandi atari na make batari kuyakoresha mu kubafasha bari muri icyo gihugu. Nkibaza noneho icyanyuma inyungu bazabikuramo mu gihe impunzi n'abimukira bazaba baje mu Rwanda.
Minisitiri Ugira Shebuja yamusubije
aya mafaranga ntabwo ariyo dushyira imbere, icya mbere ni ukureba ko ibihugu byombi, u Rwanda cyane cyane, narwo mvugira uyu munsi ko twaba igisubizo mu kibazo dufite nk'uko nari nabisobanuye cyugarije isi cy'abimukira. Aya mafaranga naza gusa kugira ngo tube twashobora kugira ngo babeho neza bigendanye n'uburenganzira bwa muntu.
Uyu mushinga w'itegeko numara kwemezwa burundu, biteganijwe ko u Rwanda ruzakira impunzi n'abimukira bagera ku 10,000 mu gihe cy'imyaka 5, mu mezi ane ya mbere ukazabanza kwakira bagera mu 2,000. Ni umushinga Ubwongereza bumaze gushoramo akayabo ka miliyoni zibarirwa muri 240 z'amapaundi, ni ukuvuga abarirwa muri miliyari 300 z'amafaranga y'amanyarwanda. U Rwanda rugatangaza ko ku bufatanye n'Ubwongereza hahuguwe abagera ku 151 bazaba bashinzwe imirimo yo kwita ku bimukira n'impunzi zizaturuka mu Bwongereza. U Rwanda runavuga ko kugeza ubu rwateganije zimwe mu nyubako bazabamo zirimo amahoteli, bitari ihame ko bazatura haza nk'inkambi, bazaba bari mu bice bitandukanye by'igihugu. Abagize inteko y'Ubwongereza umutwe w'abadepite bemeje ko umushinga w'itegeko ufite ishingiro. Komisiyo idasanzwe ya Sena yabaye isabye Leta y'Ubwongereza kubiwuhagaritse hagasuzumwa niba ko u Rwanda ari igihugu gitekanye, iragenda yumva abatangabuhamya batandukanye icyo babivugaho. Ni gahunda yatangiye mu mwaka w'2022, ariko inkiko z'Ubwongereza zikagenda zikoma mu nkokora zivuga ko kohereza abimukira n'impunzi bihabanye n'amategeko. Abaharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, ibitangazamakuru bitandukanye, imiryango itegamiye kuri Leta bakomeje kugaragaza ko u Rwanda atari igihugu gitekanye cyo kohereza abimukira n'impunzi. Ubusa Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Hejuru ya Amerika unaho tubandanirize muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, neza na neza mu ntara ya Kivu y'Epfo, ahabereye imyerekano y'amashirahamwe adakiranira inyungu za politike mu gisagara cha Uvira. Abiyerekanye basaba yuko ibarabara rihuza Kongo n'u Burundi ryuzuye amazi risanugwa. Inkuru imenyesha makuru Vedaste Ngabo yashitse muri Uvira kuturabira uko vyifashe.
Abanyura muri uyu muhanda uri Kavimvira bafunzwe n'amazi ya Nyangara n'ikiyaga cya Tanganyika, bavuga yuko gora bayavogera bibatera indwara. Kuri uyu munsi wa kabiri w'imyigaragambyo, kuva kuri rompo ya Kavimvira ugana kumpaka uhuza ibihugu byombi hari za bariyeri zigera ku 8 z'abagize societe civile basubizaga inyuma imodokari ndetse na za moto zaje Bujumbura cyangwa ziza mu mujyi wa Uvira mu mazi ari mu muhanda uri ku mpaka wa Kavimvira ugana ku mpaka wa Gatumba wahuraga na bamwe mu baturage bahetswe ku mugongo abandi nabo bari mu mato mu gihe abandi nabo bavogeraga ndetse hari n'ibinyabiziga byari byapfiriyemo Manirakiza Ezekiel n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko atwara imizigo ku ikinga twahuye nawe mu muhanda wuzuye amazi atwaye amatara avanye Burundi
inyigaragambyo gome yohagarara kugira ngo kubera ubuzima bubandanye ariko bo dukorera ibarabara kubera aha hantu haradusinzikaza cyane hadusinzikaza iyo turiko turagenda ibyuma byacu birapfira aha hantu kandi turagira ingorane cyane kubera aha hantu twama tugwara ibirenge bamwe tukaja no mu bitaro
munyindu gashesha n'umushesha kanguhe afite ubwato butwara abagenzi mu muhanda wa Kavimvira washimangira ko iyi myigaragambyo ifite ishingiro bitewe n'ibibazo abantu bahura nabyo muri ayo mazi
ikibazo kibarabara tuko turarindira rero abategetsi bavuze ejo ko uyu munsi baraza kutangura kushika n'ubu sinzi ibibazo barimo
ese gukora manifestation ubona ari byiza kuri
wowe ni byiza kubera bakuri barabara none wowe urabona abantu kuvogera mu mazi gusa ni sawa sibiza bakuri barabara kandi twese twarabishimiye kabisa
bamwe mu bashoferi batwara ibinyabiziga kuri uyu muhanda wa Uvira Bujumbura bagaragaza yuko imodokari zabo nyinshi zigenda zipfira muri ayo mazi yuzuriranye hose
uyu munsi twakoze kubera manifestation ya societe civile ariko natwe twayishimiye nka mushoferi nka bashoferi dukorera Bujumbura kubera ari amazi yari amazi iminsi kabisa dutesheje twego bashoferi ama modoka akangika hari ama modoka menshi amaze kwicara mu bipango amazi akinjira muri motel nyiri modoka na shoferi twese tugahomba twabuze inzira kubera amazi
usibye ibinyabiziga bihurira nibazo muri ayo mazi yafunze umuhanda nabagenzi bayanyuramo bavuga yuko ari ndwara abanduza
barakwera amazi ni menshi abantu bose baguma basara ngo nakurubwe babaje kwa amazi misi yose kandi bamabingiza amahera ha kuri dwanye nubu abantu basaze bacha bashira mandamano
aya mazi ateye ikibazo gose kubera arimo ni ndwara nyinshi nko ku bantu bakunda kugenda n'amaguru arafise kuguma bamwe baguma bakomereka mu birenge bivanye n'ibikavyo babiriyo ivanye nabandi ba mama baba bategwa n'izingwara zitwa infection tu byose bikacha bibafata
mafikiri mashimango n'umuyobozi wa societe civile muri Uvira avuga impamvu nyamukuru yatumye bakoresha imyigaragambyo
tunalomba kwa viongozi kufanya barabara yenye hii ya frontiere
kuri turasaba abayobozi gukora uyu muhanda ku mpaka kugira ngo we mwiza kuko turagowe leta ifite amafaranga ariko ntiyakoreramo abaturage umuhanda ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira buvuga yuko ku mugoroba kuri uyu wa mbere hari mashini zo gukora uyu muhanda zinjiye muri Uvira zivuye mu gihugu cy'u Burundi andi makuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bayobozi bo muri Uvira yemeza yuko uwo muhanda wa kilometero 7 uzatwara miliyoni 9 z'amayero kandi ukazuzura mu gihe cy'amezi 18 gusa radijwi rya Amerika ntiyabashije kubona impuguke mu byo kubaka imihanda ngwe yadusobanurira nimba ayo mafaranga miliyoni 9 z'amayero ahwanye n'ibikenewe mu kubaka uyu muhanda w'ibirometero 7 ku buryo burambuye Veda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
Gisata chimpunzi ubu naho mu rwi nyabutatu wo gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania wafashe ingingo ko mu kwezi kw'icumi huno mwaka ikambi yanduta izoba yugawe kandi Burundi ni mu rwego rwo gutahukana impunzi z'abarundi zirenga 112 ziri muri ico gihugu inkuru yumenyesha makuru pia Claver niyo nkuru
Biri muri raporo y'ibanga ijwi rya Amerika rifise kandi yemezwa n'abakozi bishyiramwe mpoza makungu ryita impunzi muri Tanzania ko ariyo bariko barakorera ko kuva uyu mwaka utanguye n'impunzi zarabibwiwe ubu zivuga ko zitekewe n'ubwoba kubera makambi yabo agiye kugagwa uyu mugabo afise umuryango w'abana babiri n'umwe mu mpunzi z'abarundi ziri nduta ikambi ya mbere nini y'abarundi iri muri Tanzania
tugomba kwirukanwa ku mugaragaro Tanzania ni ibintu biteye ubwoba inkurikizi ya mbere nuko hari abantu bazoba ngaha bagataye burundi bagashika bishwa dukoma induru n'ahantu tubaye kubera tugowe yaba mu gihugu byari bikunda twogiye hasi muri paradizo
mugenzi we bahungiye rimwe mu mwaka w'2015 ubafise imyaka irenga 40 abona ko igihugu cabahaje indaro kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'impunzi avuga ko n'imbere yuko ikambi yugagwa bazoba basanka babohewe amaboko imugongo
amakenga yacu aho afatiye nuko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa nuko kwezi kutarashika nuko kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe amavuriro n'amasengero
iyo ngingo ibateye amakenga niheruka gufatwa no mu gwinya butatu uhurikiwemwo n'abaserukira leta y'u Burundi Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itayimpunzi HCR vyemejwe ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga 64,000 hamwe n'igice c'ikambi ya Nyarugusu kirimwo abarundi barenga 50,000 zizo bazugawe mu kwezi kw'icumi uyu mwaka umwe mu bakozi ba HCR muri Tanzania yaduhaye iyo raporo yatubwiye ko ari ingingo ntabandu ka prezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na wenyene yarabishimangiye mu mpera z'ukwezi guheze amaze kubwirwa no mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare kw'impunzi z'abarundi neza abanyekongo ziri mu bahungabanya umutekano w'igihugu bakaja no mu migwi igwanya ibihugu bakomokamwo prezida Samia Suluhu uko niko yishuye mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare mu mubonano yaraje kumuhera i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania
Mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa.
Atejewe nk'umukuru w'igihugu ntidushobora kwemera kubihanganira ko baja muri ibyo bikorwa bigayitse bavuye muri Tanzania canke ko baduhungabaniriza umutekano nivyo bizodusaba uburyo bwinshi ariko nka leta tuzoraba ibishoboka byose batahukanwe
tutaona nini cha kufanya.
Aya majambo y'umukuru w'igihugu yibutsa iyi mpunzi yo mu Burundi amabi yaboneye mu ikambi ya Mutabira igihe yugagwa mu mwaka w'2012 umugabo w'imyaka hafi 50 afise abantu 8 ubari mu ikambi ya Nyarugusu ni kunchuru ya gatatu ahunga kuva mu mwaka w'igihumbi 1972
barashobora kuturasa barashobora kutwirukana ku nguvu nkuko iki gihugu kimaze kubikora katari gake muribuka abanyarwanda ingene birukanye ku nguvu hariya za Kagera twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa hakiri kare amaraso atarasiseka
urunene rw'abaharani yagateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko CBDH Vicar ruratera ka moreta ya Tanzania kayisaba kudahonyanga uburenganzira bw'impunzi n'amasezerano mpuzamakungu azikingira Leopold Sharangabo atwara ubwo runani kuri mikro yijwi rya Amerika yaburiye HCR
uyu munsi muri Tanzania harahungiyeyo abahoze ari abasirikare harahungiyeyo abagiye mu myiyerekano kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera abo bose leta y'u Burundi nagurutoke kugira ngo ibaronke mu masezerano ya Geneve mu gihe cy'1951 aravuga neza ko atagihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza impunzi mu gihugu yaje ivanwe mu gihe umutekano wayo ushobora guhungabana turavye rero mu Burundi uyu munsi umutekano wazo ushobora guhungabana
mu mwaka uheze komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ijejwe uburenganzira bwa kiremwa muntu yarandikiye igihugu cha Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye harimwo kuzitahukana ku nguvu izifungirwa ubusa n'izinyorozwa zikaburirwa irengero ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi bwo bwo bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi zose zitahuka ni mu GHR yerekana ko abarundi hafi ibihumbi 260 bakiri mu buhungiro mu bihugu bya Tanzania, Uganda, Ubuganda, Kongo na Kenya. Pierre Clavin inkuru kubwijwe rya Amerika.
Mukanya turabwiye iby'amatora muri Amerika ariko imbere yaho urupapuro rwa sport Dani Alves umwe mu bakinyi w'umupira w'amaguru bitwaye neza mu gihe cawo yagiwe n'icaha cyo kuba yafashe umufasoni ku nguvu mu kibanza abantu batambiramo mu gisagara cha Barcelona turi mu gihugu cha Espagne. Alves akomoka muri Brazil yakatiwe umunyororo w'imyaka 4 n'amezi 6 Fidel Niyongabo aduha ibindi kuri no nkuru.
Dani Alves muri iki gihe afise imyaka 40 y'amavuko yigeze kuba umukenyi w'inyuma rurangiranwa ku ruhande rw'ibubamfu wa ekipe y'igihugu cha Brazil mbere na ekipe ya Barcelona muri Espagne. Yegetswe ko icyaha hisunzwe itegeko rishyashya rikingira abafasoni n'abigeme kubijyanye no gufatwa ku nguvu. Iyo tegeko ishimikira kukumvikana hagati y'abagira imibonano mpuzabitsina. mugihe bitabaye gutyo gica kiba icyaha gifatiye ku gitsina. Abacamanza batatu bo muri sentare y'intara ya Barcelona begetse kuri Dani Alves icyaha cyo kuba yafashe umupfasoni ku nguvu ku itariki 31 y'ukwezi kw'12 mu mwaka wa 2022. Sentare yategetse ko Alves aha umupfasoni yafashe ku nguvu indishi y'amayero 150,000, no kuvuga amadolari 162,000. Iyo sentare yamuziririje kandi kwegera umuhana uwo mupfasoni yafashe ku nguvu canke kibanza koreramwo hamwe no kuvugana nawe mu buryo ubwo ari bwo bwose mu kiringo c'imyaka 9.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amatora y'amajonjora ageze arerekana ko Joe Biden na Donald Trump aribo bashobora kuzohangana nko mu 2020 mu matora ya nyuma y'umukuru w'igihugu azuba mu kwa 11 kuno mwaka. Abanyagihugu benshi yamara bafise impungenge ku busaza bwabo. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Perezida Biden aramutse yongeye gutorwa yaba afite imyaka 82 agitangira manda ye ya kabiri ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 2025. Niwe mukuru w'igihugu wa mbere na mbere waba ukuze cyane mu mateka yacyo yose. Naho Trump nawe aramutse atowe yaba afite imyaka 78 agitangira manda ye kuri iriya tariki, yaba abaye perezida wa kabiri ushaje mu mateka. Abaturage bafite imyaka yo gutora 59% bavuga ko aba bagabo bombi bakuze cyane ku buryo batashobora kuyobora igihugu neza. Gusa nta tegeko na rimwe ribakumira uhereye ku itegeko nshinga ubwaryo, rivuga gusa ko umuntu wemerewe kuba umukuru w'igihugu agomba kuba afite byibura imyaka 35 y'ubukure. Kuki rero Abanyamerika bafite impungenge z'ubusaza bwa Biden na Trump? Abahanga mu by'amateka na politiki bavuga ko impamvu ari uko bamenyereye abaperezida bakiri bato. Koko rero abaperezida 34 kuri 46 b'Amerika bari munsi y'imyaka 60 y'amavuko ku itariki bimikiweho mu mwanya w'umukuru w'igihugu. Robert Collins, mwarimu w'ibya politiki muri kaminuza Dillard y'i New Orleans muri leta ya Louisiana mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu, ati none ubu kuri Biden na Trump Abanyamerika ngo byaje bite? Hari ikitagenda neza muri demokarasi yacu? Ariko simpamya ko hari umunyamerika waba aragize gutya ngo reka duhitemo abashaje gutya. Ndakeka ahubwo ko byatewe n'uko abayoboke b'ishyaka ry'abarepublikani benshi bumva cyane kandi bibona muri Trump. Naho Biden ni we kuva mu 2020 ni kandida abademokrate bumvikanyeho nko gukemura impaka mu ishyaka ryabo. Ku baturage badafite impungenge, imyaka ntikwiye kuba ikibazo mu kazi akariko kose, by'umwihariko muri politiki, igihe cyose ubusaza butabuza umuntu kuzuza inshingano ze. Uretse ibyo kandi, kandida president ntiyamamaza wenyine. Professor Andra Gilepsy ni mwarimu wa siyanse za politiki muri Emory University iri mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Both of the presumed party nominees are going to be men who are over the age of 75.
Abashobora kuba abakandida b'amashyaka yombi barengeje imyaka 75 y'amavuko. Ndatekereza rero ko abaturage bazita cyane ku bashobora kuzaba abakandida ku mwanya wa vice president, ku buryo bamwe mu baturage bazatora bazarebera hafi uwazabasha kuyobora igihugu neza mu gihe president azaba aramutse apfuye cyangwa se aramutse arwaye cyane. Si ubwa mbere ikibazo cy'ubusaza kije mu matora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1984, president Ronald Reagan wo mu ishyaka ry'abarepublikani yashakaga manda ya kabiri. Yari afite imyaka 73. Niwe kandida wa mbere wari ukuze cyane mu mateka ya Amerika. Yari ahanganye na Walter Mondale wo mu ishyaka ry'abademokrate. Uyu we yari afite imyaka 56. Bamwe mu Banyamerika bari bafite ikibazo ku busaza bwa Reagan. Abanyamakuru babimubajijeho muri kimwe mu biganiro mpaka abakandida bombi barimo. Reagan yabigize urwenya. Nta kibazo cy'imyaka mfite muri iki gihe cyo kwiyamamaza, kandi sinzigera nziza uwo duhanganye ubuto bwe no kuba adafite ubunararibonye mu nyungu za politiki. Profesor Laura Mosqueda wigisha iby'ubuvuzi muri kaminuza ya leta ya South Carolina mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu ntiyumva Abanyamerika. Ati ibihugu bimwe biha agaciro ubukure bw'umuntu kubera ko aba afite ubushishozi n'ubunararibonye mu buzima. biteye isoni kubona hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwe atari ko babibona. Ubusaza butuma tudakoresha icyo kigega cy'agatangaza, kuko abakuze ubusanzwe bashobora kutwereka inzira n'umurongo, cyane cyane muri ibi bihe bikomeye.
Thomas Kamirindi, urakoze kudusubiza mu mateka y'ivyo myaka yabagiye barashaka gutwara Amerika. Akarino ngareho duciye dusozera makuru twa twafitiye muri kano kanya kuri micro ya Lidiane Ninahazwe na Diataha na Engineer Justin bari muhinga bw'ivyuma. Etienne Karekezi yaraduhagarikiye, yakoze twemitwifuriye.